Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Niriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe nikaze murano makuru yo kuri no wa gatandatu ituri kwigenekezo rya 12 ntwara nte 2022 aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari biziga by'abantu batatu byaraye bitowe mu ntara ya Cibitoke nkuko byama imisi yose abajeje intwaro baciye batanga itegeko ryo kubihamba tamatohoza akozwe izo biziga bikaba byatowe biboshwe muravyumva neza mu kanya gato. Mugisata tindelo naho imyidogo ni yose mubigisha baraye bakoze ikibazo cyo gupima ubumenyi bafise kubera bahawe ibibazo ngo bidahuye nivyo bigisha abo bigisha bakaba banegura ico kibazo bahawe ngo kuko kidafise intumbero nimwe. Mubijanye n'agateka kazi na muntu ya mu buraruko bw'igihugu hari umupfakazi agabishwa ko umwanya n'umwanya azokwitwa iryo terabwoba akaba rikoregwa n'umupanga yiwe wasanzwe ajejwe igisata cy'ubutunzi kuri kaminuza yo mu Kirundo nimuje kure mu kanya isase nido nido ajyana makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndongera ndabahikaze mu bijanye n'umutekano. Ibiziga by'abantu batatu byaratowe muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kwari kuri uyu wa gatanu. Abanyagihugu babibonye bavuga ko abo bantu bari baboshwe abajeje intwaro bakaba bihutiye gutanga itegeko ryo kubahamba ariko abanyagihugu bagasaba ko hoba amatohoza ku biziga bimaze iminsi myinshi bitorwa aho muri iyo komine ya Buganda. Ido nido na George Nimenya.
Abatowe ibiziga na bagabo babiri n'umukenyezi umwe bari baboshwe nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu abivuga. Nkuko umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na radio Inzamba abivuga, ibyo biziga vyabonywe ubwa mbere n'abavuye mu mirima mu masaha ya saa tanu zo mu gatondo.
Twabonye abajejwe intwaro harimo umukuru w'umutumi ari kumwe n'abajejwe umutekano n'abapolisi hamwe n'abantu bambaye ibiranga ishirahamwe Croix Rouge leta barinda bari tugetwe mu rikoropo ahantu ariko tugiye kuraba twasanze ari abantu batatu baramutse bishwe ibiziga ariko nari bitanguye kubara kuko byaranuka hanyuma mu nyuma niho twabona mutantere aha ace aho nyine tubura aho ni kubara baragindwe rero mu by'ukuri abo bantu baratowe ari biziga.
Abanyagihugu baho i Buganda baratewe umutima uhagaze n'ibiziga biguma bitogwa urutavana ko muri ako karere basigura ko atakwezi kwijana hadatowe ikiziga bagasaba ko hoba amatohoza.
Mungenge cyane n'ibyo bigaragaza bitoga kuko nta kwezi kwijana mu bisanzwe hadatowe ibiziga nka bibiri bitatu hari igihe kwezi bishika bitanu rero ibyo biramaze iminsi. Ikintu bagiraga kandi bigiteye amakenga n'uko atamatohoza aba iyo bishyitse kenshi hakihuta kandi gikorwa bashobora kuvuga bati niba hanze kandi bikaba byihutihuta kanatohoza abaye rero twebwe turasaba yuko iyo bava hose kuko biraboneka yuko atari ab'i Buganda cyangwa muri aka karere dusanzwe tubamo aho bava hose harakenewe amatohoza yigenga ahengani hanyuma ukuri kukamenyekana kuri ibyo biziga ibyo biba biva aho ari bo hanyuma kumvura ubutungane bukore urumva hari igihe usanga abantu babura ababo bamenya iyo barengeye rero tukabona yuko biteye ubwoba.
Abanyagihugu bo ku mutumba Kaburantwa bakaba bibaza ko ibiziga bitogwa aho muri ako karere ari byicirwa ahandi bakaza kubita ngaho. Uruganda rwa radio Inzamba agaca kawe twa twarondeye mu sitantere wa komine Buganda Pamphile Hakizimana kugira duhe umuco ku bijanye n'ibiziga biguma bitogwa mu ntara arongoye ariko twa mukenye.
Arakoze George Nimenya. Tukiri mu bijanye n'umutekano muke umwe mu mbonera kure zikorera imyimenyerezo ya gisirikare ahitwa Kibati muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza hari kavurirwa ku ivuriro ryo mu Rugazi inyuma yaho akubitiwe na bagenzi we mu myimenyerezo ya gisirikare yakubiswe ayagirizwa kuba icitso mu mbonera kure zikorera imyimenyerezo aho ku mutumba Kibati gushika mu gatondo ko kuri no wa gatandatu hakaba atari bwatora ubwenge kuva kubiswe izo nkoni. Ni inkuru tubaza Beni Axel Akana.
Iyo mbonera kure yakubiswe izwi kwitazirano rya Kiburuburu asanzwe ari mu mbonera kure zikore imyimenyerezo ya gisirikare ikoregwa ku mutumba Kibati wa komine Kabarore intara ya Kayanza. Iyo myimenyerezo ikogwa ku munsi wa gatanu imisi yose kuva isaha 10 z'ubuca kugeza isaha 1 y'igitondo. Imbonera kure zo ku mutumba Yanza no ku mutumba Tongero nizo zari zahuriye aho Kibati muri iyo myimenyerezo yo kuri wa gatanu heze. Bamwe mu barongoye iyo myimenyerezo baciye batangura kubaza ko muri bo ataboba ari byitso batanga amakuru ku bibera muri iyo myimenyerezo. Bamwe muri izo mbonera kure baca bavuga ko uwitwa Kiburuburu wo ku mutumba Yanza yo baherutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda.
Shaka vandre gira gira Eta kutu paramilite Wara hagu useyo kristante Yari mitumbi wili Iri muizo nerukazi Wari mutumba ya anza Mutumba chonde Baki aliru muji lukoko kia wabiani siyo Wara hageze Uwara ongo ye Yitua Ya makiri roja mari Ya wazati Mwishu kebo wari mwabana Wata kutuku umziriza Kwa gomba ruba haguruk Wata ziri kia wamazine si Wadukore Halabula nunga haguruk Miho Hacha haguruka Babiri mulivo Wavukati Kiburuburu aheruka mu Rwanda natubwire ibyo yakuye.
Bamaze kuvuga ko aherutse mu Rwanda yarabihakanye ariko ibyo ntibyabujije ko bamushora amahiri bamusigara intere. Bamukubise mu gitondo ariko yageze gutogwa inyuma y'umutaga amagara yiwe atifashe neza kubera ayo mahiri.
Umuhungu arahaguruka dike barambeshe ntabwo mperuka ubwo nyine uwo makiriro asanze wagirisha iyo training niho yacumukubita inkoni arahaguruka rero yirutse rero aca baramufata ari benshi baca muja ko barakubita baregagura hari mu masambi aguma ngaho rero bari bazira ngo yamaze gupfa baca baricyahira niho rero umuhungu yaguma ngaho arabura ikimuseruka ko hageze amasaha 9 z'umutaga niho haca umuntu aca abona umuntu agaramye icyo kibanza kiri ku mutumba Kibati aho bagiriye training ashaka kumutabariza bashobora kumutora.
Abamukuye ngaho ni abanyagihugu baciye bamujyana ku ivuriro ryo mu Rugazi aho ariko aravurirwa. Abegereye abaganga bo kuri ibyo bitaro bavuga ko atarashobora kuvuga kugira bamenye neza ibyamushikiye. Bakaba bategekanya kumujyana ku bitaro bikuru byo mu Kayanza kugira ashobore gupimwa neza bamenye ububabare yagize. Abarongoye intwaro muri komine Kabarore co kimwe n'abarongoye imbonera kure barahakana ko atamyimenyerezo gisirikare ikoregwa muri iyo komine.
Arakenuye na Beni Axela Kana hari umupfakazi wo muri komine n'intara ya Kirundo azwi ku izina rya Rwasa Serafina ariko atega ubwoba n'umupanga yiwiwe Jean-Pierre Sibomana umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi muri kaminuza y'ibiyaga vy'uburaruko muri iyo ntara. Uwo mufakazi abwira uyo mupangaye kumuvira mu nzu bitarenze ukwezi uyo nawe akemeza ko inzu yayimuguriye ngo abandanije yimusohoramwo azomwica. Ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Itariki 10 ukwezi kwa kane kuza niryo sanga umufakazi gwa Sasilafini yahaye Jean-Pierre Siomana umuyobozi ajejwe iby'intwaro n'ubutunzi kuri kaminuza y'ibiyaga vy'uburaruko mu ntara ya Kirundo ngo abe yamushikirije inzu yiwe. Nk'uko umwe mu babanyi b'uwo mufakazi abishikiriza gwa Sasilafini aheraniye umwaka wose agize arishuza amafaranga yiwe uyo Jean-Pierre Siomana acamutera ubwoba kwazo mutema n'umupanga.
Umupfakazi Serafine yakotesheje iyo nzu n'uwo mudafi ariwe Sibomana Jean-Pierre arayibamwo igihe kitari gito ko araheze imyaka ishika itatu ayibamwo ariko umwaka wa mbere umwaka wose waraheze amahera y'inzu atamuhana urucumi rero byari bigeze ariko arasaba ko yamusohokera inzu. Umudafi ariwe Sibomana Jean-Pierre aca yitwaza akavuga yuko azokarisha umupanga wo kumutema hogira umuntu aza kumusohora mu iyo nzu.
Siomana Jean-Pierre ngo agenda amenyesha ko iyo nzu yahereje kuyigurira uyu mufakazi. Aba banyi bagasaba ko iryo sango rigeze uyu mupangayi yosubiza inzu nk'uko yabisabwe.
Tugose mu babanyi turumva agenda yigamba avuga ko inzu ngo yayiguze kandi ari ububeshi. Hari muri bamwe bashaka kwihagira imitungo y'abantu basaba nk'ababanyi ko umufakazi gwa Serafine n'abana biwe ko boterwa agateka iyo tariki igeze. Bahanye amasezerano n'uwo Siomana Jean-Pierre akabasohokera inzu nabo bagashikira inzu yabo.
Radio Inzamba twarondiye kuri telefone Jean-Pierre Siomana umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi kuri kaminuza y'ibiyaga vy'uburaruko muri iyo ntara ya Kirundo ayico shikirije kuri ibyo avuga ko telefone yiwe ikaba yari mu kibanza cha kure.
Arakoze Vanessa Muhiteka tubandanye kuri inkuru iciye ku masonga abanyagihugu biganjemo imbonerakure bari kumwe na Remy Tshishahayo buramatari w'intara ya Kayanza bazindutse kuri uyu wa gatandatu bagirira isuku inyubako yahoze yakira ingenzi yitwa Kumurinzi. Iyo nayo ikaba iri muri quartier Kirema mu gisagara cya Kayanza, ikaba yari y'umuhisi General Cyril Ndayirukiye. Muri ivyo bikorwa batemye ibiti by'amashugwe baca n'ibyatsi byari imbere n'inyuma ku rugo. Remy Tshishahayo akavuga ko iyo nyubako yashize umuminwe ya leta kubera Cyril Ndayirukiye yari mu bashatse gutembagaza inzego mu mwaka wa 2015, akamenyesha ko barindiriye itsi inzego zibijejwe zizoshikiriza ku migambi y'iterambere izorangurirwa aho hantu. Mukamenya ko iyo nyubakwa yari yugawe ibanje gucirwa amatara n'amazi hari mu mwaka wa 2016.
Inzamba
turabandanya amakuru mu gisata c'indero. Imyidego ni myinshi mu bigisha baraye bakoze ikibazo cya leta kuri uyu wa gatanu bise ico gusuzuma ubumenyi bafise. Imvo ngo nuko abo bigisha bahawe ibibazo bidahuye n'ivyo basanzwe bigisha, abo bigisha bakaba banegura ico kibazo catanzwe ku bwabo bakabona ko atantumbero gifite uretse kumaramaza abigisha. Izo nido na Josine Kazi.
Abo bigisha bakoze ico kibazo co mu bice bitatu vya mbere vy'ishure shingiro bavuga ko batangaye babonye bahawe mu kibazo ivyigwa vyakuwe ko ku rutonde rw'inyigisho. Umwe wigisha bakoze ico kibazo c'ukura bumenyi bafise asigura ko hari n'ibibazo bahawe bitigishwa muri ivyo bice bitatu vy'amashure.
Dusanga harimo ibyo bitama disikuru, disikuru direkite, disikuru indirekite, dusanga harimo va pasive, va aktive, aho hari mu gifaransa, kandi dusanga na vyo vyigwa barabikwiye ku rutonde rw'ivyigwa vyigishwa n'ayo mashuri. Aho baca dusanga mu gifaransa nyene baciye bazana ibijanye na ya reforme nshasha yo mu mwaka wa mbere mu wa kabiri. Ivyo navyo hari babigiriye ko formasiyo abenshi bavyigisha, abandi nta formasiyo babigiriyeko. Mu biharuro bazanye ivyigwa vyigishwa mu mwaka w'icenda bita equation na fonction. Ivyo n'ukuri nta naho bihuriye n'ibitekerezo vy'amashuri y'intango twigisha. Nuko twasanze umwigisha umwe yigisha muri y'amashure yo kumenyereza abana bita materinere na za gardienne yahawe ikibazo kimwe n'umwigisha igice bahawe gatandatu n'umwaka wa gatanu.
Ikindi kinegurwa n'abo bigisha nuko batabona intumbero bifise mu gihe batabajijwe ku vyo basanzwe bigisha abanyeshure, bagatangazwa kandi nuko babwiwe ko atamanota bazokwerekwa.
Nimba atari intumbero yo kumaramaza mwarimu bamagize yuko arabasa amanota mabi bashira mu hasabwe bafise, vy'ukuri nta ntumbero ihitaye tubona cyari gifise. Ivyo bikacagekera yuko ntibaravye neza ico bashaka gushikako, ivyo abandi bebe ntitubishima kandi twaranyeguye cane. Tugasaba leta yuko hanyuma yotegekanya neza igikorwa nk'ico bagiha intumbero ikigira kabiri bashamba yuko atamanota bazotwereka, mbega baterekanye amanota barabonye umuntu atari ikibazo hamaterekanye amanota, mbere hakabasha dusaba yuko amanota bayashira ahabona nose akabona icyo yakoze hama bakaduza kumuhugura nkuko abivuga yabonye amanota yarose.
Ico kibazo co gupima ubumenyi bw'abigisha cakozwe n'abigisha 42,000 bo mu gihugu cose kuri uyu wa gatanu. Tubibutse ko ico kibazo cari yamirijwe n'urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona inyuma y'ibiganiro urwo runani rwagiranye na leta, bakaba bahavuye bemera ko ico kibazo gitangwa.
Arakoze mugenzi wacu Josine Kaze. Mu yandi amakuru naho radio televiziyo ubuntu isamiranira ku musozi wabuye muri komine Mwumba yasubiye gukora ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu. Ni nyuma yaho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu yari yahagaritse kuvuga kubera umucanwa wari wadutse mu nyubako isanzwe ikoreramwo. Ido nido na Jacob Sibomana.
Nk'uko inkuru ziva aho iradiyo ikorera zibivuga, hari hiriwe harakorwa ibikorwa vyo gutunganya icumba televiziyo izokoreramwo. Mu gihe hariko hakoreshwa imashini yo gusudira ngo hari isasi ryagurutse rigwa mu mamatera, aya nayo akaba ari bimwe mu bikoresho bikoreshwa kugira ntiyasamiranira ry'amajwi. Abariko barakora ngo ntibabimenye, niho hageze mu ijoro hibonekeza umucanwa uzana na muri za matera, uwo nawo uraheza utandukira n'imbaho zari zubatse ico cumba. Ngo baragerageje kuzimya mbere na ca kiduga bita kizimyamoto kirahagera, ariko ibintu bitari bike vyarahononekariye. Mugizo nkuru zibandanya zibimenyesha ngirazi yacihagarika ibiganiro nubwo itari yashikiriwe. Kuri uwo gatandatu rero abahinga bakaba bazindutse barakora ivyihuta bishoboka kugira radiyo isubire ikora atamasanganya yoza aturutse kuri uwo mucanwa w'ejo abaye. Iyo nayo ikaba yasubiriye gukora nk'igihe c'isaha zitandatu z'umutaga.
Ni kubera iki ari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru ahari ubu atangwa n'abaganga, incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Vyongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku kungene umugwi serukira gihugu w'abakenyezi b'u Burundi waronse itike ryo kuja amahiganwa rya Afrika mu isoko mu gishikirizwa na Eloge Divin RMS.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu mpera z'ukwezi guheze umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru w'abakenyezi wararonse itike yo kuja mu ihiganwa rya Afrika urejeje gutsinda umugwi wo muri Djibouti kuja mu nkino za nyuma muri ico gikombe cya Afrika, akaba aribwo bwa mbere bibaye ku mugwi w'umupira w'amaguru w'abakenyezi mu Burundi. None hari ico vyungura ku iteka ry'abakenyezi canke ry'igihugu? Inyishu ni muri iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 12 Ntwarante mu 2022 muri kumwe na Eloge Divin RMS. Kugira umugwi nserukira gihugu w'u Burundi uronke itike yo kuja muri Maroc watsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo bitandatu ku busa umugwi wa Eritre. Mu rukino wo gusubiriza intamba zongera zitsinda ibitsindo bitanu ku busa. Mu rundi rukino rwa buhuje na Djibouti, u Burundi bwatsinze ibitsindo bitandatu kuri kimwe mu rukino rwa mbere bwongera gutsinda ibitsindo bitanu ku busa mu rukino wo gusubiriza. Nadine Nibigira umukinya kongera akaba n'umuhagarikizi mpuzamakungu w'umupira w'amaboko bita volleyball avuga ko ari intsinzi ikomeye ku mukenyezi w'umurundi no ku gihugu.
Intsinzi nk'iyi ku ishusho ry'umukenyezi birungura cyane kuko tusubije amaso inyuma gato mu mico y'ikirundi umukenyezi yarafite ikibanza kitari cyo kuja habona, kitari cyo kuja mu mahiganwa. Mbere novuga ikibanza cyo mu gihango umukenyezi bavuga ko kandi n'ubu biracavugwa kuko hariho imigenzo imera nk'ikumira cyane umukenyezi. Ubu rero je kuri jewe iyi ntsinzi irahindura ishusho cyane, irafasha ko umukenyezi babona ko ashoboye kandi harimo bwa bwitonzi, harimo yamabanga jeje nk'umukenyezi nk'umwigeme. Birerekana yuko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa nk'amahiganwa nk'inkino ahesha icubahiro igihugu, ahesha icubahiro abarundi bose, mbere afasha no kumenyekana neza kw'igihugu canke kwa karere.
Kuri miko ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Nadine Nibigira aranegura ariko kubona mu Burundi akiri ingeso yo kudaha abakenyezi agaciro bakwiye.
Ndavye nkagereranya no muri 2019 igihe intamba mu rugamba z'abagabo zakina, ndibuka yuko jewe nabonye ubwa mbere ho babyerekanye mu ikibiriraho, umukino bawerekanye ikibiriraho, hama abantu bose bari biteguye haba mu gihugu haba hanze bari biteguye gukurikirana uwo mukino. Mbere imbere ngira nkingi zibiri imbere warabona yuko abantu bashuhiye uwo mukino, bisigura yuko uravye ikibanza bahaye uwo mukino wa 2019 w'intamba mu rugamba ku bahungu ukaraba ningene umengo n'imbere n'umunsi umukino w'abakobwa w'abakenyezi w'intamba mu rugamba abare batsinze wagenze, hariho n'abantu benshi atari bazi uko binaba, ntibyatangajwe cyane bagiye batsinze nta nivyamenyekanye gose kiretse no vuga nk'umukenyezi umukuru w'igihugu yaravuze yarashimye intsinzi kuri tweet ariko abandi nta bantu benshi bagize icyo babivuga ko ngubone ko ari umunezero nk'uwabaye muri 2019 kubagabo ko nanje narakinye umupira ndibuka ko twaradushika mu higanwa rya nyuma ugasanga twebwe turiko dukina twirorera kandi ari umukino wa nyuma kandi ukomeye hama akakubwira ati saa yine abakenyezi bazari ko barakina ati saa tanu cyangwa saa sita abagabo bazari ko barakina ugasanga ya saa sita niho abarorerezi niho abayobozi niho abaza kuramutsa abakinnyi bakina bashite umukino wa nyuma bashitse ugasanga rero biraca intege rero iyo siguro ya mbere ndayifatira muri rusangi kunyifato ku ishusho ku kibanza baha umukenyezi gushika no ku mahiganwa siguro ya kabiri nofata yuko hariho ibihe abantu bategezwa kurengera mu isanzwe mugabo bitakunze kubarengera kuko ubu turi mu gihe abantu benshi bavuga ati iringanishwa ry'amahirwe ku bakenyezi no ku bagabo ariko imvugo ntijane n'ingiro rero kuri jewe nfata yuko hariho abantu yaba abayobozi yaba abajeje imikino yaba federation y'umupira w'amaguru mu Burundi badashyiramo ingufu nyinshi zo guhimiriza gutera intege amahiganwa mu mahiganwa y'abakenyezi cyangwa mu bikorwa byo kwinonora imitsi by'abakenyezi
ibihugu 12 harimo Burundi nivyo byaronse itike yo kujya mu gikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru cy'abakenyezi giterekanije kuzobera muri Maroc kuva kwa kabiri gushika kwa 2023 mu kakaro mu 2022 aha kaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 12 ntwarante mu 2022 mwakoze kudutega biri Eloge Divin Remesha nije nakibashikirije naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
tubandanya ya makuru mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ari no munsi tuyasomegwa na Valerie Mucho
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze ntuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru dutangurire kubijanye na gateka kazi na muntu ikimenyesha makuru SOS Media chandika kubitigiri by'umurengera biteye ubwoba birangwa mu mabohero y'igihugu cy'u Burundi kiti ibiharuro byerekana ko umurengera w'abafunzwe ugeze kubice 390% no kuvuga abanyororo 13,000 barangwa mu mazu y'amabohero 11 ari mu Burundi mu gihe afise ubushobozi bwo kwakira abagera ku 4,200 bonyene ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatanze itegeko ryo kurekura abafunzwe bagirizwa ivyaha bidakomeye hari ku igenekezo rya 31 mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abafunzwe yamara iyo ngingo yagwijwe n'ubusa kuko itigeze ishigwa mu ngiro ico kimenyesha makuru gitanga akarorero kibohero ry'abagabo ryangozi ririmwo abanyororo 1,800 mu gihe ryari rigenewe kwakira abatarenga 500 ari naco gituma ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo risaba abashikiriza manza gushira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu kugira ngo ibitigiri by'umurengera zibonekeza mu mabohero bigabanuke amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru turabandanirize mu by'ubutunzi aho kimenyesha makuru bondieko chandika ko ikinga ari gikoresho ntabanduka mu iterambere by'urudandaza ruto ingingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ibuza amapikipiki amakinga na za tukutuku gukorera mu gisagara izogira ingaruka nini kuri banye n'ivyo vyuma hamwe n'ababa mu gisagara cha Bujumbura hambavu yo gutunga imijyango yabanye n'ivyo abahora babikoresha mu kuja ku kazi ku mashure ku makaminuza canke mu mirimo itandukanye ikorerwa mu bice z'igisagara cha Bujumbura inkurikizi zogwa kandi kubakora amamodokari hamwe n'abadandaza ivyuma by'amamodoka abakora mu bubare abakora mu mazu y'uburiro abadandaza mu mabutike abacuruza utuntu duto duto abo bose ingingo izo bakora ko nkuko byandikwa n'ico kimenyesha makuru Burundi Echo gufata mu mugongo abakenyezi n'abigeme ni gikogwa cyo wari wese byandikwa n'ikimenyesha makuru iwacu igihe hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe abakenyezi kuri uno wa munani ntwarante ikimenyesha makuru iwacu kigaruka ku majambo yashikirijwe n'umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe Afrika Amerika y'Epfo hamwe na Karayibe umufasoni Vicky Ford aho yavuze ko ari ukuvavanura n'inyifato icinyiza umukenyezi muri imyaka ibiri iheze umushikiranganje Vicky Ford avuga ko hibonekeje ihungabana mu gisata c'amagara y'abantu biturutse ku kiza ca COVID-19 catumye ibitigirize abatwara inda z'indaro vyiyongera abakoroza inda zikabahitana abapfa bariko baribaruka hamwe n'inzoya zipfa zikivuga ico kimenyesha makuru kikavuga ko uwo mushikiranganje yavuze ko ibihe vyaguma muhira abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi menshi afatiye ku gitsina kubwa Vicky Ford rero ngo abakenyezi bangana n'ica kabiri cy'abantu bose baba ku isi byumvikana rero ko bafise ingufu zo guteza imbere isi yose ati kwigisha bigeme guhubwigenge abakenyezi n'abana biri mu byangombwa bitanga icizere mu baba ku isi ivyo bikazotuma Afrika itera imbere mu by'ubutunzi mu by'amagara y'abantu mu by'umutekano isi yose ikaboneraho aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi zalehi muco na yabashikirije ndabipfurije kuroranirwa aho muri hose naho butaha
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze Valerie Muco mu gusozera ya makuru tubabwire inkuru y'umubabaro umumenyesha makuru Edmond Toyi yaraye yitabye imana yarasanzwe ari umuntu azwi kandi akundwa na benshi biciye mu kiganiro cyavuga amakuru y'ibinyamakuru kuri Radio Bonesha FM reka tubibutse gato ijwi giwe mu makuru yashikiritse
ndangize ku nkuru abayivugwamwo uko ari bane arabashinga ntahe bintore cyane ntimworaba bo kuri Repubulika ya kabiri kandi bose baracyariho inkuru umuntu yokwita ngo izina ni ryo muntu
abakoranye n'uyo muhisi bavuga ko yari umushinga ntahe w'intungane umwe muri abo arise akimana amenyesha ko abasigiye iragira ikomeye
Edmond Toyi yari umuntu akunda abantu kandi akanakunda kubanezereza kubatwenza yari umushinga ntahe azi kumviriza abantu abakuru n'abato atanga impanuro nyinshi kandi akaba n'icyitegererezo cyangwa akarorero ku bandi bamenyesha makuru yari azi kunonosora inkuru akanazihinyanyura kuko iruhande yo kutumenyesha bishasha yanacishamo agatwenza bigatuma abantu benshi banakunda ikiganiro ciwe twebwe twagize amahirwe yo gukorana nawe muri Radio Bonesha uhuye na Edmond Toyi kwa Mungu mu gatondo wirirwa na kamwemwe kubera udupuru twiwe umuryango w'abamenyesha makuru b'Abarundi ubuze umushinga nawe bujunja n'ijambo umumenyesha makuru abushitse kandi yakoze ibishimwa n'Abarundi eka n'abanyamahanga bamwumviriza yarabaye akarorero keza kuri twebwe abamenyesha makuru bato kuri we twamwigiye ko byinshi Imana imutwakire mu bwami bwayo
Nina kuri iyo nkuru y'umubabaro mu muryango wo kumenyesha amakuru duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza byane nkuru nziza na yabashikirije ndabifurije amahoro n'amahonda hiwanye no mubanyu nahuta